Manda yakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi yobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe. Inyuma y'imyaka ibiri u Rwanda rushizeho itegeko riha uburenganzira bwo gukorora inda ku mirwi imwe imwe y'abakobwa n'abagore. Bamwe mu bigeme bari muri uwo muce baracahura n'inzitizi zirimo gutinya gusaba ubufasha bw'abavyeyi.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo.
Uyu ni Kagaba Aphrodis, umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda, umwe mu miryango ya Societe Civile abakobwa bashobora kwitura. Mu Rwanda kandi, muri sentare y'ibanze ya Kicukiro mu gisagara cha Kigali, ubushinjacaha bw'ico gihugu bwagije Paul Rusesabagina ivyaha 13 birimwo ivyiterabwoba, ubwicanyi no kurema umutwe w'iterabwoba. Ayo makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isasembuye hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera kuyagezwa hirya nino ku isi. Ku mugabane wa Afrika muri Mali, icuka kibi kibandanya kwiyongera hagati y'abasirikare batembagaje ubutegetsi n'imigwi y'abatavuga rumwe na leta yahahora. Inkuru tubaza mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Ejo ku munsi w'Imana, icuka kibi hagati y'imigwi y'abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Ibrahim Boubacar Keita yahora atwara icyo gihugu cyariyongereye. Ni mu gihe umugwi w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali batangaje umugambi wo gutunganya leta nshasha bazoba bayoboye, bavuga ko uzomara ikiringo cy'amezi 18. Mu gihe iyo migwi ibiri yari isanzwe yumvikana ku bijyanye n'uko umukuru w'igihugu ava ku butegetsi, ibintu bisa n'ibyahindutse kuva umukuru w'igihugu avuye ku butegetsi ku itariki 18 z'ukwezi k'8 inyuma y'imyerekano y'abagwanya ubutegetsi bwiwe. Ejo ku munsi wa Mungu nyene niho umugwi M5RFP watangaza ku mugaragaro kudashigikiye uwo mugambi watangajwe n'abasirikare bafashe ubutegetsi. Ku munsi wa gatandatu niwo wari umunsi wa nyuma w'iminsi itatu habaye ibiganiro byo kumvikana kuri kazoza k'igihugu. Umukuru w'umugwi w'abo basirikare Colonel Asimi Goita we avuga ko yari yizeye ko makungu ashigikira abasirikare mu mugambi wabo inyuma yaho bagabanyije ikiringo c'intwaro yabo bari bateguye ko cyomara imyaka itatu bakaba bakigabanyije ku mezi 18.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, Ethiopia ikomeje guhangana n'umugero wa COVID-19 utera wiyongera. N'ubunyene idonido na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Mu gihe ibitekerezo by'abandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera muri Ethiopia, leta y'ico gihugu iriko ikorana n'ishyirahamwe ryo mu gihugu c'Ubushinwa ryitwa GBI Health Ethiopia mu guhingura ibikoresho byo gupima uwo mugera. Leta ya Ethiopia imenyesha ko ico gihugu gifise abagwayi ba corona barenga 664 kandi ko abamaze kwitaba Imana bashika ku 1000. Ejo ku munsi w'Imana niho leta yuguruza ibitaro vyatangujwe mu kibuga rusange aho biteguye kwakira buno nyene abagwayi bagira ku 200. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Ethiopia bamenyesha ko ico gihugu kimaze gupima abantu umuriyoni umwe n'igice kimwe kandi ko Ethiopia ari kimwe mu bihugu byo muri Afrika kigira gatatu mu bimaze gupima igitigiri kinini c'abantu iyo ngwara ya corona. Bavuga ko bafise ibibazo bijanye no kutagira ibikoresho bikwiye byo gupima iyo ngwara, ivyuma byo guhemeramwo hamwe n'ibitanda by'abagwayi. Ejo ku munsi w'Imana aho buguruza icese ihunguriro rigiye gutangura gukora ibikoresho byo gupima corona, umushikiranganje mukuru Abiy Ahmed yavuze ko iryo hinguriro rizokora ibipimisho imiliyoni 10 ku mwaka. Ivyo bipimisho bizokoreshwa mu gihugu hagati, ibindi birongikwe hanze y'igihugu bahereye mu guha ibihugu byo ku mugabane wa Afrika.
Perezida wa Belarusi Alexandre Lukashenko yabonanye uno munsi kuwa mbere na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Moscow mu gihe uruhagarara rubandanya mu gihugu ciwe. Fide Niyongabo aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Nibwo bwa mbere babonanye kuva iyo myerekano yadutse muri Belarusiya. Lukashenko yagiye mu Burusiya mu ntumbero yo kurondera gushyigikirwa na President Putin. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu rwamenyesheje ko zogirisha ibiganiro byihutirwa kuruhagarara ruri muri Belarusiya. Abanyabelarusiya 100,000 barihereje amabarabara ku murwa mukuru Minsk ku munsi w'Imana mu myerekano yo kwiyamiriza President Lukashenko inyuma yo kwatangaje ko yatsinze amatora yabaye mu kwezi guheze. Batavuga rumwe nawe bamenyesheje ko aya matora yibwe, bavuga ko aya matora yabaye ku itariki 9 y'ukwezi k'8 yatsinzwe na Sviatlana Tsikhanouskaya, umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe na leta. We n'abandi banyepolitike bakomeye batavuga rumwe na leta baratawe mu mvuto canke barahunga igihugu kuva ico gihe. Tsikhanouskaya yahungiye muri Lituania. Perezida Lukashenko yari yamirije ibivugwa ko amatora yibwe, avuga ko ibihugu by'ibihangange byo mu mahanga ari byo biri nyuma y'imyerekano iri kiba mu gihugu. Igipolisi cyatangaje ko cahagaritse abari mu myerekano barenga 400 ku murwa mukuru Minsk. Icyo gikorwa kikaba carabandanije ku muhinga wa kumunsi w'Imana.
Tugume mu Rwanda aho nyuma y'imyaka 2 ico gihugu gishizeho itegeko rirekurira imirwi imwe y'abakobwa n'abagore gukuramwo inda, hakira abakobwa bagitinya kwibwira abavyeyi babo. Abenshi mu batinya bahitamo kubibwira amashahamwe asanzwe yitaho iki kibazo. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
Mu mwaka w'2018 bwo Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda, harimo kuba utwite ari umwana, kuba utwite yarafashwe ku ngufu, kuba yarashyingiwe ku gahato, kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba indi bangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Hari abana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira Ijwi rya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise, ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba. Aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda. Babiri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu. Twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite.
Umuntu yarahamagaye umuntu tuziranye pe ngo nize ntangira akazi, ngiye nsanga n'abasore batatu aramfata ninya kubibwira mu rugo, bose baramfashe. Noneho mu rugo ndabibahisha ko ndi n'impfubyi mfite mama wenyine, ari anti wanjye wamfashije avumbura ko ntwite aramfasha njyana muri Isange. Ibibazo byanjye bikemuka gutyo, baranantwaza nyine birakunda.
Inda yari imaze kugira amezi angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine, bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye, bari bateguye fanta nyine bayivangiye. Fanta nyinyoye nimaze kuyinywa kundi mugambire nyinyoye inzoga, numusare ikintu gihindutse muri njye. Niwambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ariwe turi kumwe nyine aho hantu. Nese niyitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo, ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa, ntabwo nari kubabwira. Noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha. Inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwiye Ijwi rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe, kuko ababyeyi babo babatinye. Bwana Kagaba Frodis, umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu, avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga, cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutanga mu buryo burimo ibanga. Muzi ko mu bitaro binjiyemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki? Ese araza kumubwira icyo aje gukora? Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center.
Ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange One Stop Center. Ariko harimo wabona gutanga serivisi, ariko harimo n'ushinzwe iki? Iperereza. Wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye, nashaka kujya kurega ajye birate kurega za muntu kubona serivisi. Nimbogamiza abaganga baba baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko iyi serivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi dutanga, nta nubwo tuzi ibiciro byayo. Ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mu bagana uyu muryango uharanira guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere y'uko bafata icyemezo cyo gukuramo inda, ndetse na nyuma y'uko bazikuyemo. gusa ku imiryango myinshi y'abana bahura ni hoteli gutamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura ni hungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana
nuko bibancisha muri kwa grafi nyine narabibonye ariko numva umutima umwe wunji numva ngize mu bari ka handi nkumva biranze kwicuza ntago byabora ariko nyuma nagomba kwiyakira
umudakeneye umuntu uganira kuri ibyo bintu
twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri nje nyine ntago kujya bimvamo ntago byoroshye ariko bizamvamo mba numva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa hagiye mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nayandi mahitamo narayo mfite nayo ngaya
gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije numvise nyine ngize ubwoba ukundu n'ubuye nicaye ahantu arigenya ntikeze nkumva nyine nsa nkaho nakoze icyaha ukuntu
iteka rya minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana utwite indi ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22 ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mugihe haciye iminsi havurwa amajambo bamwe basanga abiburwanku hagati y'amoko mu Burundi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega babona ko bene izo mvugo zikwiye kurwanya ivyumviro vyabo muri ano majwi yashizwe hamwe n'Ijwi rya Amerika iri bifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi
abantu bavuga imvugo icanishamwa amoko ahubwo je sindabumva abantu nkaba bakwiye gukurikiranwa bagafutwa kuko amoko nta kibanza afise mu Burundi ubu twe twihweje nk'ubu abantu baramaze gucangana none amoko turi beshi hari abahutu abatutsi hari abatwa hari n'abandi bavutse babahanze bitwa abasahutsa igihe bafata baza babasahutsa kandi kuba turashingana hari abavuka ku bahutu abavuga ko batutsi babyabona batutsi cyangwa babyabona bahutu bagashitrashingiranira ibyo bintu nta bikibanza gifise mu Burundi uwo bayivugaye bafite izindi nyungu kuko mu Burundi twe twifataniye mu nda turashingiranira nta kibanza gifise mu Burundi ibyo bintu by'amashakubiri
ngo nibaza ko ikintu cy'amoko dusa nk'uko twari ko turagisezeranye iki gihe kandi biramaze iminsi hanyuma umuntu yovuga ngo yitwaje ubwoko cyangwa ngo reka ararondera gucanishamo abantu yitwaje ubwoko nibaza ko yogihanirwa ku ruhande rwiwe
izo mvugo zarataye igihe ubu ibintu byo gucanicamo nta munyagihugu nawe no bakigira ngo rekara bikwishyirana kuko ubu twaramaze kubona yuko habaye petite bo baduhenda kwiga abantu batobato ama kaduta mukaka hamugacha beza kiki
wege ikintu twobivuga urumva iki gihugu turavye turi aho cavuye ubu aho kigeze ubu kigeze ku ntambwe ndende kandi nziza ubona yuko abagifise ibintu byo gucanishamwo bibi ko vyobavamwo bagakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere rirama urumva abo nabo bataja habona ngo bumvirize baje mu manama bakorane n'abandi bashike ku iterambere ryiza imvugo mbi zicanisha mwo bozikuramwo
umuntu akivuga ibintu nk'ivyo umuntu nk'ivyo numva ko akiri nyuma y'amajambere ko ubutira mahoro kandi amahoro arakwiye nta muntu n'umwe yumva ibintu nk'ivyo akaba ari umuntu afite ubwenge bukwiye tumva yuko ari umuntu yoba agomba gusubiza ibintu inyuma niyo nk'umuntu yoba avuga ibintu nk'ivyo niyo bagomba kimwe make ko mbona amahoro yuzuye ivyo aho turi abatutsi ivyo ntibikibaho umuntu n'umuntu
je nkaje kuri jewe nta mubi ahari twese turi bamwe igihugu ni ca twese gusa ni nabantu bo babihenda kwisanzwe kigihe ntihari gihe cyo kuvuga ngonye ngo aba hutu canka batutsi kuko amamo isikibaho canka barundi bakibaho ivyo ubwoko ntivyariho kiretse ko vyaje kuza gihe dukoronijwe leta n'umuvyeyi niyo kanini ya yokundisha abantu igihugu kanini ya kandi ikintu genosaba nka leta ugira twese tunwane bora abanyimba abari ku ntwaro barabe bisunge buzabaraha ubuzi ingeri zose mu moko no mu migambwe je nkaho mperere bashaka gusanga nk'abantu bavuga ngo onye ngo nakango n'umuntu utse cyane akana umuhutu ugasanga tumurangira akazi nuko yoba ari umututsi cyo yoba ari umuhutu canke yoba atari mu mugambwe arimo ivyo rero biratuma abantu vya bintu vyamamwe kuko wa musanga naka ko ari umuhutu ugasanga kaniniya ubu aho baherereye nibwo iko bararonka akazi cyane hariho urundi ruhande tayiko ruraronka akazi ivyo rero bica bituma biguma bivugwa kubisanzwe ciko ndabibona hoba kuzuriza bose utaravye ubucanko kuko amaze kubanya ibintu vy'imigambiro nako ugasanga naka arimo ngo nuko arimo bwoko bucanku bucusanga bituma vya bintu vya moko bikuma bivugwa ya majambo aguma
vuga abantu ariko ayikoresha abantu bekwe yikora uburyo bwo kugira ngo barambe ngene bo bagwanya ko abo bantu urumva abo bantu sibo ni inkoti zikirikwe
aho ariko barafasha abo bantu ntibacanishemo imana yo bafasha bakabananya ku kazi kabo bagatunwanisha tukaba umuprogere mutimwe nk'umukenge nkuko imana yaturemye twese turabimana
iyo mvuga kugira ngo itsuzwe burundu nuko umuntu aramutse abivuze bamukurikirana mbere agaca kurikira n'uwo nuwabibwiye akacamu yamiriza ubundi abibwiye akacamu yamiriza kugeza haho bafite bakambira akaba namurega bakanamuhana niho nabandi babona yuko imvugo ibene yo gucanisha mu bantu ko nta yatugizije habi yakwiye kwa kigaruka mu Burundi uwo muntu akaza agahanwa niho byo joba ho Burundi
iyo mvugo kugeza isaha ubu turakwiye kwisezerera Burundi kuko ahubwo mbere abantu mudukuriye mube maso kugira ntigaruka kuko hamwe ugaruka oya noneho nivyo kunda ko ino leta mbyeyi turabona yuko ikirakora neza
je nitazo karu. Je tuko nibyonezera ikarutse. Ya kandi ntayo nifuta ko yo karu. Ni batako twose twoba turi bamwe. Ko ivyabaye byarabaye byarahepo no gutangura bishasha.
Bibaza yuko ivyo byose byahora biba. Atari twebwe twabiteye ahubwo gusa iciza mbona kugera uwo munsi tugeze ko nuko umuntu yoza ariba ariyumvira yuko umuntu ari nk'uwundi. Tugaheza rero tukabana biturutse kuri ico tukumenya yuko umuntu ari nk'uwundi. Ico twobamenyesha nuko uko abo bavuga iyo mvugo hari inkumbura arabashaka gucanisha mu abantu kubera kuko kugera uwo munsi ndibaza yuko iyo mvugo ihavuye turashobora kubana mu mahoro nubundi kuva na kera je ncyaru kese nigeze mbona yuko umutusi yo bari mu kuko aho nagenda bahose je twagoma tubana n'abatusi
je nkabo konda bomba nka basa abantu bakiri bato batose sinabaje byana abantu bashaje mvuze gusaza so uko umuntu abashize imyaka myinshi ashora gobo fuse cyimbiro bishaje koma wiyumvira byakera ibyakera ubwo dukeneye kubaka isi nshasha ibyabaye byarabaye kandi mugandi rwacu twibagira ibyabaye sa turabiraba tucyumviriza gatukaronka akanya ko kwiyimbura tinone bijya bintu mu bibona gute nubwo byabaye tubihebe ati bijya aye nishitari yatuje niko ndabyumva
zararangiye bitari kivugwa nimba nini watenkera ntaruka sinahinze ngo umucutsi no cyangwa umuntu no nipfuka nicu bwenge byabane sene amagumazi ariko yo cyo umuntu yayibaza yati kutse bintu byo hapi
iyo mvugo jewe uko no bivuga ko twese turaba imana imwe dutegeza gukundana tugasangira kabisa gahiye
mu bisanzwe ikintu kije ni mvugo dicanisha mu nikintu rimwe rimwe umuntu yumva hijya no hino mu bantu iyo bari kubaravuga na cyane cyane ku bantu baba basanzwe bafite amabanga atandukanye ugasanga bari ko barazikoresha kandi kenshi izo mvugo bazikoresha batazikoreza bari ko barakoresha biva kuki kimwe ubwa mbere dukwiye kumenya ko muri iki gihe turimo turi mu gihe dusanzwe tubona ko abantu baheruka gushyiraho inzego itore ikomeye kandi ku mpande zitandukanye guhera ku mukuru w'igihugu gushika no hasi. Ikintu tuziro nuko igihe cyose mu bihugu cyacu abantu bari mu matora, amatora ni mu bintu vyama vyibutsa Abarundi kahise kabo. Rero muri kahise k'Abarundi hari ibintu vyagiye bakorako, mu vyagiye bakorako hari ibintu bijyanye n'ibibazo vy'imibano hagati y'imigwi n'iyindi. Ahantu bavuga cyane cyane nk'ibintu bijyanye n'amoko, amoko atandukanye murazi ko indyane zagiye ziba mu gihugu cyacu, zari indyane zijyanye n'imibano vya politiki ariko zishimikiye cyane ku cy'abantu bari na cyane cyane ku bijyanye n'amoko. Igihe cyose habaye ibintu by'amatora Abarundi bama bibutswa cyane, umenga amatora acyavyura kabotse, usanga bariko baribuka ivyo baba baraciyemwo, ikumirana riba ryarabayeho rihagaze ku macakubiri, ikumirana riba ryarabayeho rihagaze ku budasa bw'abantu, ku nkomoko z'abantu, intara, uburere n'ibindi. Hanyuma na cyane cyane bakavyibuka nabi kubera iki? Bavyibuka bavyibutswa n'ibikomere baba gifise mu mitima yabo, ibikomere yabitarose uburyo bwukira, bikaca bituma rero muri uko kuvyibuka bamwe mu kuvuga bagasanga bariko bavuga bakoreshwa na kahise cyangwa bakoreshwa n'ibyo bikomere naho rimwe rimwe batabizi. Niko rizo mvugo ziza kuza iyo habaye akabazo kanaka mu buryo umwe n'ubundi, iyo haba ibibazo bimwe n'ibindi mu buryo kanaka, uza gusangira abantu bariko baravuga bariko bakoreshwa n'ibikomere, ibikomere ibyabakomerekeje. Rero navuga nti izo mvugo
nubwo niho zikomoka. Musanze icyo nakwibaza kuri ivyo nuko icyo nubona uwatowe atwarira bose mu gihe atwariye bose rero nk'abimigambwe nabo igihe baba babona yuko myaka amaze gutowe buheze bakumvikana bose umwe wese akavuga ati myaka ko yatowe atwarira bose, nakora bati nako bya n'umuhutu cyangwa n'umututsi cyangwa n'umutu, bose twese turabarundi twese hatwe natsinda tuvugurura ururimi rumwe. Sinzi ukuntu twaguma ducana mwe ibyo bintu ntabyo mbanabishemeye cyane.
Kusanzwe ibintu mu Burundi bimaze igihe kinini cyane ane mbere ibintu twovuga yuko byatanguye hanini kanini cyane nyuma y'ibiganiro by'abaye Arusha byavuga yuko bashaka kurondera ibice 50 by'abahutu n'ibice 50 by'abatutsi, ariko bari bagira ubundi bwoko tigize bubwa represente abatwara nti babashizemo abakanwa nti babashizemo bamenya nka babinyegeje buke buke. Niho twayatumba ngo mu myaka y'ibihumbi 2005 n'indi kuduga ngo byamoko ngo byabisa n'ibyatore umuti kuberageze ngo equilibre technique or buzima tuwaye mu Burundi twazinanye ubwoko ntibwigeze buzimangana na rimwe, ahubwo byaragize ishusho idasanzwe abantu bakababwira ati byamoko byaraheze, ariko mutakazi bakabanda gufatira ku bantu tabona ko deja ibyo kubeshanya atabuze dushikana. Ubu nyene muri aka kanya ndiko ndavuga gutya Abarundi baramaze kwishyiramo yuko ubwoko aribwo bwagiye butera intambara mu Burundi, ariko sivyo, si ubwoko ni intwaro mbi ishimikiye ku bacakubiri.
Kuri uno wa mbere Bwana Paul Rusesabagina aherutse kugezwa mu Rwanda yagejeje imbere y'umucamanza akurikiranyweho ibyaha 13 bifitanye isano n'iterabwoba. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umenyeshamakuru wacu Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye ibya runo rubanza.
Eric, ndizera ko akurikije urwo rubanza aho mu rukiko rwa Kicukiro, Paul Rusesabagina bashije kumubona watubwira uko yaramize.
Nibyo Etienne Karekezi, nari ndi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu Kagarama, aho mu karere ka Kicukiro Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaha yine arinze bikomeye, ariko mu mapingu yambaye imyenda ubona ko ari kace, ikoti n'ipantaro, ariko noneho ubona atambuka mu ntege nkeya ariko nabasha kuvuga nk'umuntu we.
Hanyuma ku rukiko urebye aho abashije kugera, cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose, hari umukomeza ute?
Ku rukiko hari hanyuze bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko, hari hari abapolisi benshi benshi abambaye n'abatambaye, nubwo abambaye inda ku impuzankano z'akazi n'abambaye sivire, abambaye sivire babwirwaga nuko wenda yashoboraga nko kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye imfumbunda. Ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntanu ntabwo byari byoroshye kwinjira, kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19, ariko noneho nubwo washoboraga kuba wapimye COVID-19 utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta, hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ibiro by'Umukuru w'Igihugu, abo ni bo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye.
None mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyagezweho ni ibihe watubwira?
Ibyo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se imvugizi ku baburanyi bombi zazamuwe na ruhande rwunganira Uganda Busesabagina, zivuga ko Busesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubiririza w'Umunyarwanda ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha, ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze atisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Busesabagina, maze ahita asaba ko umushinjacyaha busobanura ikirego cyabwo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda, kubera ko Busesabagina yari umuyobozi mpuzamashyaka NRCD, kandi NRCD ikaba yari ifite umutwe witwara gisirikare ariwo wa FN wavugirwaga na Majoro Mpayimana Karisse bakunze kwita Sankara, ubu nawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye Busesabagina yagiye bigamba ibyo bitero ko babitangije ku Rwanda, kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu bantu batandukanye barimo aho muri FDL yagiye yohereza abantu batandukanye, ndetse ngo mu bugenzacyaha yawe yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera, bakamusabira ko banashingiye ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigera ku Rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 20.
Hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda?
Duhereye kuri Paul Busesabagina ku mafaranga aregwa ko yaba yarohereje uwo mutwe wa FNL ndetse n'abandi bantu batandukanye, yemera ko akimara hari iriya filime yiswe Hoteli Rwanda ikimara gusohoka, Busesabagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe, abantu bakamwiyambaza akabaha ubufasha hari uwitwa Sinayo byo muri FDLR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 3 by'amayero, ariko akavuga ko ariko Sinayo byari yamutakambiye akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Umugore wa Busesabagina yohererejwe Majoro Karisse Mpayimana bakunze kwita Sankara, ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kuko ngo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Busesabagina yavuze ku by'ibitero n'inyarimata n'ahandi hantu byagiye bigaruka ku Rwanda bigahitana rero bamwe bigatwikanikana Savura, yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi arabyicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari atiteze ko bishobora kugira abo kwica. Abandi mategeko rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku migabane y'Afurika, ku yindi migabane ntaho yigeze hamwe n'inkiko, bakashingira ku buzima bwe uko amerewe ngo ararwaye, bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakireba kuba yahawe ubudari na Amerika zoshi, bakavuga ngo kubw'izo mpamvu nta n'ibintu bigaragara bifatika byagombye ko ari umugisha by'agateganyo, bakamusabira kurekurwa akajya kwivuza.
Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo Paul Busesabagina yafashwe akageza mu Rwanda, icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho?
Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'ubuyobozi n'abanyamategeko, nta n'umwe wigeze bagikomoza uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva ukumva batangiye kuvuga nabwo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo kuba wakwizera ikintu kitakwizera, kugeza kuri uyu muntu biracyari mu mfumbarira, ntawavuga ngo yafatikiwe he, agezwa mu Rwanda ryari, ibyo byose biracyari
biracyari ihurizo. None nyuma y'uyu munsi y'uyu wa mbere hazakurikiraho ikibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo Busesabagina aburana mu Rwanda?
Ukurikije uko bimeze, umucamanza agiye kwicara asesengure imiburanire yaburanye bombi abakitabira umuganda ndetse n'ubushinga cyahandi bwo azatange umwanzuro kuri kuba cyangwa gutunga by'agateganyo bwana porosesa bagira akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 bizaba ari 8 nibwo hazana igitaramo yafungwa cyangwa yafungwa by'agateganyo.
Eric, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye n'ubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zabyo bitari byoroshye.
Nino nga duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazi. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu vye bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Ku izina rya bagenzi banje bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.